Pia klavya kazi hise mkuru mungu iseni ya siguye kui kilanga misi gitandu hakirikare munu mbero yugu hama hirgue wazoja matora kui tegurira muanyo bereye ya garuse kumatari ki makuru makuru wazoranga matora imirije
aruga mbele itariki ya milongibiri zama hazo vera matora tatu umusumwe matora kabari tora jimukuru hidi hugu tora jabashinga mateka ni tora jabajinama bako mina hakawa ni tora jakaviri jomuri mukakaro ni tora jabakengu za mateka itariki milongina zine akabareho ni tariki 2024 z'ukwezi kwa myandagaro hazotogwa abaje nama ari mitumba canke bamakati imbere y'amatora murazi ko hama haba kwiyamamaza mu gitabo c'amategeko agenga amatora bavuga yuko ari minsi 2021 akabareho ni minsi 2021 imbere yuko ayo matora aba kije tanke ko mubizi amasaha 48 ukwiyamamaza biba byahagaze cyo minsi 2023 imbere y'umunsi w'itora nyezi
bamwe y'amanyamigambwe bari bitaza ibikorwa zo tangaza kino kiranga misi nka kefa nibizi umukuru wa sahwanya Frode Bunyakuri bashi
bwa mbere twebwe twashimye uko kino kiranga misi gitanzwe kare kandi uko twabibonye ni kiranga misi cisunze iteka rishasha rigenga amatora cyo kiranga misi reke zodufasha kumenya ibikorwa bigezweho tuzitegurire mu cyamacyo twato yuko ingendo ari nziza se nitanguye
Mugabo naho kino kiranga misi gitanzwe abanyepolitike ntibarekuriwe gutangura kwiyamamariza amatora
kwiyamamaza kugengwa n'amategeko sivuga ko umuntu abonye kiranga misi ashatangura kwiyamamaza namba 5 gatoya abayihenze ntayigire numwe aja muri ivyo kwiyamamaza ntibiragera bizoba igihe amategeko abirekurira kandi mu kiranga misi biranditse neza cyane nikumenya rero uko kiranga misi nico gufasha kugira abantu bitegure murabona hariho abakeneye kurondera nk'amadosiye kugira ngo bitoze hari abakeneye kurondera amadosiye kugira ngo bazosabe baje guhagarikira amatora cyangwa kurorera amatora ivyo byose bikire yuko abantu baba bizikare
naho byamenyekanye kare hari imigwi itashimishijwe nkuru nani rw'abagendana ubumuga mu Burundi kasiyabiza bigomba umukuru warwa garuka cyane cyane ku ngorane z'abagendana ubumuga bwo kutabona bataronse karata iri mu nyandiko bashobora gusoma bo nyene
mu matora ya 2015 abantu bacu bamwe bafite umuga bwo kutabona ntibatoye muti byagenze gute barashitse mu bibanza by'amatora nje waho narindi barahashitse bajanye n'ubuja kubafasha abajejwe gucungira amatora barabangira ko abo baherekeje batabafasha hanyuma babwira ko babaha abandi babafasha abo batabona bagize ati abo muduha ntabo twemeye mutemeye abo twazanye turabiheba no kuvuga bace bakata barataha ayo majwi murumba ko yapfuye ubusa kandi batswe uburenganzira bahabwa n'amategeko y'igihugu n'ibiriro
Kazise nawe yagarutse ku kibazo cy'indorerezi z'amatora
mu bisanzwe twebwe abarorerezi barafise ko bemererwa ni kuvuga yuko batanga amadosi yabo bakayiga hanyuma bakabemerera igihe bakwije ibisabwa twebwe rero nta n'umwe tuvuga ko twakuyemo tutize idosiye yiwe kandi nayo bari murorerezi wo ngaha ndetse mvamakuru atakwije dosiye ntituzomwemerera ni kuvuga rero bose baremerewe mugabo bace muri iyo nzira yo gutanga amadosiye tuyige hanyuma tuyemerere ni ukuvuga yuko nta n'umwe akuwemo mugabo kandi bategezwa gukurikiza uko biteguwe
aya matora y'ibihumbi 2022 yateguwe mu gihe hari abanyepolitiki batari bake bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka w'ibihumbi 2015 zaturutse ku kindi kiringo cya perezida Nkurunziza iruhande yabo hari n'abamenyesha makuru n'abaserukiye amashyirahamwe yigenga nabo nyene bataye baromoka turetse abo hari kandi n'impunzi zahungiye mu bihugu bibanye zirenga 350,000 nk'uko ibitigiri by'igisata cya ONU cyita impunzi ya Israel bivyerekana ariko hari n'izimaze iminsi zitahuka amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka International Crisis Group aherutse gusaba kuri ibihugu n'indongozi z'akarere kugondoza ubutegetsi bwa Gitega kugira ibiganiro n'abanyepolitike bahunze igihugu byotuma batahuka bakaje mu matora y'ibihumbi 2022 bibaye ngombwa bwa matora akageza nyuma amezi 6 kugira ngo bikunde Eroje Wikaneza Nairobi ijwi rya Amerika.